babuanye shenge aichamba tukaorana mama aichamba tukakumana sarujanje urukundo na mukunze shenge urukundo na mukunze nyamusa aichamba karupima shenge amatoni
Mama, amahoro amahoro kwa mbanya muzi.